Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda no muri sita 18 muri 10 na Jude Diane nahazwe ndongo ibiganiro n'amakuru tubafitiye muri kano kanya.
Twifuza gusa ko odushikira turi bazima dukomeye, turasaba ko umutekano ucungegwa bikwiye, tugasaba na bene wacu ko bo kwihanganiranira bakirinda ibintu byo gucana mu no kugwana, tukawihimbaza twese turi umwe.
Ubu numwe manyagihugu mu ntara ya Bujumbura mu Burundi bifuza ko umutekano urushirizaho gucungegwa kugira ngo bashobore guhimbaza umunsi mukuru w'ubunane batekaniwe. Iyo nkuru turayigaruka ko handi hato, mube hafi y'amaradiyo yanyu. Radio ya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mukayumva muri mu Rwanda kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, metero 31 na metero 41, ku mugoroba ni kuri metero 19 na 22. Ahandi mutwumva ni kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com, Facebook ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ndabahe ikaze. Bamwe mu banyagihugu muri commune Kanyosha intara ya Bujumbura bavuga ko umunsi mukuru w'ubunani ugiye kubasanga mu bukene ntangere. Uruhande rumwe ruvuga ko amashirahamwe bahora bisumamwo yugaye, abandi nabo bagasaba ko umutekano ucungerwa neza kugira ngo bashobore guhimbaza uwo munsi mu vyo bazoba baronse. Mugenzi wacu Diane Ndonse yanyarukiye muri commune ya Kanyosha kuturabiraho imyiteguro y'ubunane igeze.
Bamwe mu banyagihugu twasanze muri buno bunywero buri ku mutumba wa Kavumu bo muri komine Kanyosha, imwe mu makomine ahanamye igisagara cya Bujumbura, bavuga ko baraza ko bahimbaza umunsi mukuru w'ubunani.
Zonwa nzorya nzonwa maka mu gitondo.
Hano muri kweza murafisa mu keshereza?
Ntuhabona nawe iyi sare, ntubona ko ari sare ikwije amategeko? Ahari umuziki udasanzwe tuzokisha mu baka mu gitondo.
Ashe nukuri na kintu nakimwisha. Aje na kimwe mbuzi. Ni sawa hashe mu rugo ni sawa, abana barakomeye. Naje ndakomeye, umugabo wanje rakomeye, umuvuka no wose akomeye, nangorane nini. Tuzokisha vrema kwe. Naho mwa muri ko murafungurira muhira, mwa mugize umunsi mukuru mwiza.
Nshimira Imana Eric avuga ko byose babihabwa nuko umutekano uza kuba wifashe.
Twifuza gusa ko odushikira turi bazima dukomeye, turasaba ko umutekano ucungegwa bikwiye, tugasaba na bene wacu ko bo kwihanganiranira bakirinda ibintu byo gucana mu no kugwana, tukawihimbaza twese turi umwe.
Nkuko umukuru w'igihugu yasavye mu nama aherutse kugirana n'abategetsi bo mu ntara ko abanyagihugu bohabwa impusha zo gukesha, abatware bo ku nzego zo hasi bariko baravyubahiriza. Beatrice Mfatukobiri arongoye agacimbiri jimbi avuga ivyo abanyagihugu barekuriwe hamwe n'ivyo batemerewe.
Ivyo batarekuriwe no kuvuza amaradiyo cane no kuvuza ingoma. Stanteri ivyo yaravyemereye yuko abafise ivyo vyumba vyo gukesha kamasengero bazokesha. Bakeneye gukeshereza mu ntwero bazokesha. Nabo nyene ntibarekuriwe kuvuza radio ugwa mu rurenze buhoro buhoro kugira ngo n'umuntu yumve yuko mu gihugu hari umutekano. Bakeneye kuruhuka baruhuke. Hari abazoba bakeneye kwiruhukira n'abazo bakeneye kurara bakesha bugatse.
Uyu mudandaza w'ibinyobwa bya Brarudi hamwe n'izikanywa mu bitoke ntizigiye kuzoronka abaguzi, afatiye uko yadandaje ku Noweli.
Kuri iyi minsi mikuru n'ukuri nk'uko byahora nta n'ibihumbi bitanu, tuvuge nka bitanu nigeze cyangwa ni ku munsi mukuru. N'abakiriya haza umwe babiri havuga ati none ubu ni umunsi mukuru turiko turahimbaza, ni Noweli, none byagenze gute? Kandi ko ndabiraba ndabona abantu ko turi mu bukene kubera tabuzi twe dushorerwa n'abantu barose ubuzi nibo baza bakadushorera. Muguri kurabiraba tanga mwicaranye ngaho naho nyene nabuze ku Noweli, sinzi nibonane ko ari ikintu nzohava ndonka.
Kukaba nkako uyu mutama Ernest Ndayisaba avuga ko amazi igihe atakaza afise kuva amashirahamwe impuza makungu yugariye agasaba ko ingorane ziri mu gisata cha politike zitoregwa inyishu
tuvuge nk'uko kwanje nakorera nk'abazungu aho habereye nk'ibi urabona abazungu twakorera baciye bagenda aha rero urumva ukene eka nta n'umuzungu uvuga ati araje avuye hanze ngo araje kudutemberera inkuru bumva ataha mu Burundi n'ibicika twosaba abategetsi b'uko bakumvikana bakaja hamwe kuko nkatwe ahanini mbona yuko ari twebwe turimo turahohotera kuko twikorera ubwo buzi buto buto abubakisha ntabo nibakiboneka urumva ubukene rero uko niko bwatwinjiranye tugasaba abakuru bakuru uko bakumvikana bakaduha amahoro ubwiza buvi bukuru ukwira hose
Ndikumana Vianney wewe avuga ko inyishu y'ingorane asigaye yirindiriye ku mana yizeye ko uyu mwaka w'2019 ishobora kuzomuronsamwo akazi
sinosaba umwana w'umuntu oya nivyo kubona kwagomvuga ati Imana irabe nyene vyikora kugira uwo mwaka dutangura nawe tsikire tsufase zama bintu bigende neza
itsofashe nkiki
iragutsira inzira ukaronka akazi utari witeguriye ugasanga mu wundi mwaka nawe usimye mu bandi nkungene ubayeho neza
nagamusaba abategetsi
none uzohera ku itariki imwe uvuka tanye suronga utekana kisaruka kumaham karinditsi imana iko
muri rusangi abanyagihugu bo kuri uyu mutumba wa Kavumu ahanini babeshejweho n'ubuzi buto buto bakorera mu gisagara cha Bujumbura abandi nabo bakabeshwaho n'uburimyi ariko nabone bavuga ko ubujya ari buke bwo guhimbaza mu munsi mukuru kubera ingwara ziraye mu bitegwa mbumbarugo mu ntara ya Bujumbura Diane Ndonse ijwi rya Amerika
arakoze mugenzi wacu Diane Ndonse mu mpera za kino kiganiro turaza kubaha urubuga kugira ngo namwe mutubwire uko muri ko mwitegurira ubunani ariko imbere yaho tubanze duhe ikaze mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru mu Rwanda abaze twibutsa makuru yaranze igisata c'impunzi muri uno mwaka buca dusozera
Ni mu ntango z'umwaka w'ibihumbi 2018 ayi impunzi z'abarundi zahungiye mu Rwanda zahabwa ikarata ndangampunzi impunzi zavyakiriye neza kuko izo karata zibafasha muri byinshi haba kuguruza amakonte muri banki n'ibindi umushikiranganje ajirwe impunzi umupfasone Jean d'Arc de Bonheur nawe nyene arabishimangira
ubu ngubu noneho ubona ikarita araba yemerewe kuba yafunguza konte kuba yashaka akazi kuba yakorera perimi de conduire uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga
Iruhande ikarata ndangampunzi barahawe kandi n'impapuro z'inzira passport zituma bajabuka imbibe impunzi ziti ubu tubaye abantu nk'abandi kuko n'imbibe zuguruye kuri twebwe
Nkaje mu buna isaze nuko shaka kuja kurangura Tanzania, Uganda, Kenya, meme na Dubai n'atyo nyine nenda bikeneye yego nkaje ico izomfasha nuko ndashaka kuja kurangura bitangoye
Umushikiranganje Jean d'Arc de Bonheur yarabahaje impanuro zo gukoresha neza izo passport
fasha kwagura imipaka kwagura amarembo kugira ngo mubashe kugira navuga ngo ahantu hagari hagutse ho gukorera kugira ngo nyine byaterambere byanyu bibashe kugeraho
uyu mwaka kandi impunzi ziba mu bisagara zaratoye indongozi nshasha Umurundi Patrice Ntadohoka niwe yatowe ngo arongore iyo komite y'impunzi mu byo Ntadohoka yihutiye gukora iruhande yo kubandanya ikibazo cha pasiporo y'impunzi no gusaba ko hashyize yovuza impunzi ku buntu indwara zidakira nka cancer, diabete n'izindi ku mpunzi zose Ntadohoka arashima ko vyakozwe
bahora bavura diabete ibizasida mugabo hari izindi bahavuye baremera tubakomeye mashito batakambiye ni nk'indwara za hepatite n'amakanseri ni baraba imyaka bashaka kuzibavura iyindi ndwara batwemereye kuvura kandi bamaze gutangura kuvura ni malaria murazi yo kwifata cyane cyane guharuka batwemereye ku muntu ahuye n'isanganya mu ibarabara nabo nyine barapfugwa
ku rundi Rwanda abarundi bahungiye mu Rwanda baragerageza kwibeshaho mu gukora ubuzi butandukanye aha twahera ku bagore basuka imishatsi
ndiko ndasuka ndiko ndamubwira bukle lego ndazigusuka penso niyo bitaga mu Rwanda bayita penso ariko nibijyamye ndazigusuka marasta ndazigusuka madred karamfasha kwifasha bimwe bimwe ndonka abakiriya.
Hari nabandi bakora dutako tw'udusharizo cyane cyane amahereni y'abakenyezi cyangwa tudede two mu izosi.
Aba mama hari bamwe bamusanga bakunda twa tudede two mu nda akaza ati urashaka kunkorera aka agaca abona tablo hajya none hagaca gira ati nibi murabikora ati yego byose turabikora.
Nzaragacagenda
biko numwe ngo ntashaka kugenda adatwaye kandi kana.
Abane nabo bagakora udusharizo two gutereka ko ibirahuri n'amasahani ku meza.
Iyi ni supra muga ubu turi kumwe urabona ko ariko arakora isakoshi. Iyo twaronse komandi tashobora kuronka nka supra 12 n'amasuvere yacu cyangwa ugasanga turonse nk'amasakoshi 5. Hariho n'igihe tugiriye imana tukaronka nk'umuntu akomanda nk'amasupra 36.
Hari rero n'abigeme bakora imyuga itamenyerewe nk'uyu mukobwa akiri muto akata akongera akadandaza inyama.
Amahanga arigisha atisha ubwenge iyi ni itako ry'inka n'uryamiro mu Kinyarwanda. Ku munsi iyo byagenze neza hari aho usanga ushoboye gusohora nk'ibiro 50-60 hafi aho.
Imigwi ndangakaranga ivuze ingoma igatamba n'imbyino kavukire nayo nyene irahari. Nikunda guteramisha abantu mu birori nka byose by'abarunde mu Rwanda.
Sanze turiko turavuza ingoma z'ikirundi twumva dusubiye kuyigereza igihugu cyacu, twumva turi abarundi koko dukumbuye iwacu, ariko kandi tukumva ni iwacu haranatwegereye kuko iyo ngoma giserukira akaranga ku Burundi twumva turakiyegereje.
Mwikambi impunzi ya Mahama inkuru yabanezereye cyane uyu mwaka nuko batanguye guhabwa amafaranga 5,400 ku mpunzi iruhande y'ibindi biribwa bahabwa na HCR. Naho uwo mugambi utarashikira impunzi zose barashima.
Ndafite abana bato bato n'abamesa ku bugari bw'ibigori, nzobasumira bafungure bahindure kugira babagire amagara meza batamira ku bugari bw'ibigori.
Ku rundi ruhande rw'amagara y'abantu, ikigo c'abapadiri citaho ubugwayi bw'ihahamuka Centre Girubuntu catangarije Ijwi ry'Amerika ko mu matohoza cakoze casanze hari impunzi z'abarundi zirenga 100 zagwaye ihahamuka kubera ibibazo baciyemo imbere yuko bahunga igihugu. Padiri Innocent Rugaragu niwe akirongoye.
Kakubwiye ati ngiye ntabwo nyishwa kuryama ntabwo bishoboka. Iyo ndyamye mpita numva za nduru ya mipanga nubaza ngo nibangu bitaga ati nibyo bigaruka. Hari imwe bari yaravuye kuri trotile iyo baba barabonye nkuko gufungwa cyangwa gukubitwa cyangwa guterwa ubwoba noneho bagahunga bakaza. Trauma ya kutabiwabo, trauma ya kutagira familie, trauma ya kutagira akazi, trauma ya kutagira abagenzi. Hakongeraho n'indi trauma y'ubukene. Hakaba na trauma politike kumva ko badashobora kuparticipa mu gihugu cyabo.
Mu makuru yaranze igisata c'impunzi kandi tubibutse ko uyu mwaka ari impunzi z'abarundi zirenga 2,500 nka bose bayiboka umwigemeze biyangenda kumana avuga ko abonekegwa zari zarahungiye ikamanyora muri Kongo ariho zavayo zigahitamo guhungira mu Rwanda mu kwezi kwa gatatu uno mwaka. Zari zihejeje guhura n'ingorane y'ubwicanyi bwahitanye abarenga 30 mu ikambi barimwo. Yamara kubera zase kwiyandikisha ku buhinga bwa none muri HCR zahavuye zishima guhunguka ziciye ku mupaka wa Kirundo.
Tugiye kubaho nk'abanyagihugu nyine mu bandi nk'uko byari bisanzwe. Abatujejwe muzodukurikirana hanyuma muturabe tutabagoye namwe mutatugoye.
Uyu mwaka impunzi z'abarundi ziri mu Rwanda zarateguye umunsi mukuru w'umuganuro kubera kera wahimbazwa ku ntwaro ya cami nk'ikimenyetso cyaho umwami yaho umwaka abantu ikimenyetso c'ubumwe no gusangira. Ugaruka rwateguye umunsi mukuru rwavuze ko rushaka kugaruka ku muco mu kubaka igihugu cabo.
Abarundi bashwiragiye bamwe babantu batandukanye abandi bafite ibyumviro bitandukanye. Dusanga umuganuro nico kintu cyonyene cyashohoza abarundi bose, haba abahutu haba abatutsi haba abagore haba abagabo. Natwe abarundi iyo bari hose twegerane duhure twogira ubumwe.
Mu kurangiza umwaka neza harateguwe ibiteramo bitandukanye aho abarundi bidagadura biginana bibuka akiwabo.
Ngubumwe
ubumwe bw'abakera bwari buhambaye amahoro ntagende nyarukira mu mpera usokuru wacu yahora bigendera amahoro ntagende nyarukira mu mpera umubanyi yatega umubanyi ntiyaryama amahoro ntagende nyarukira mu mpera iyo waburi igitungwa gisaba uwo mubana amahoro ntage nyarukira mu mpete
gisaba nka kugasima ukari mu gasiguri
ni kuvuga rero abantu bakwiye kuja inama n'ingingo amahoro yo kwiganza
Ayaranze igisata c'impunze mu Rwanda tuyarangirize ngaha ariko reka tubanze duhe akajyo bamwe mu bari mu ikambi imahama batashe ababo
Nizigimana Joseph abandi mwene biyerutse Etienne natasha papa ari Burundi biyerutse Etienne ngiye kona mama bari nda Constance na mwene wabo bavukana atunga Imana Mari
ntahije uwitwa Hosikari Sibomana aca ntasha nuwo bita Sylvie nuwo bita Ruratukana bari nyarunazi mu ntara ya Muyinga
nda batayeje
Sabimbo na Petroni
banyitwa Zira bwa Fabrice batazira bebe ntahije uwo witwa Sandrine nifasha w'ikigoma mu Bugabira na Simba Buranga Reveriana data wacu namwene wacu yitwa Rusanga na Celeste
ndashaka tasha papa na mama uwo bitwa Nyamuzi Salvatore na Mukeshimana Miriana namwene wacu Shemeza Imana n'umujyango wacu wose na bamujomba uko banyumva nitwa Mpawe n'Imana Bonaventure bari mu ntara ya Muyinga commune Gasogwe
ndatayide ntayaga Servedi ko aba mu Kirundo nanga abantu bakamugabira nka nitwa byo mugoye
twifuriza bariko baratwumviriza bari mu ntizo mpunzi nyene umwaka mwiza uzobabiri wa mata nobuki Pierre Claver n'inkuru Kigali kubwije ujya America
Pierre Claver n'inkuru arakenoye nuko n'ucuti bakunzi akanikano kanya twari twabemereye ko duhava tubaha kugira ngo mushobore kwifurizanya ubunane bwiza mutubwira aho muherereye ingene muri ko muritegurira uyo munsi ikaze rero hama mutubwire ukubunane muri ko murabwitegurira tukibaza yuko umwaka 2019 uzubabera umwaka mwiza
How crazy it could be, baby, baby, stop. Take it easy. When you would leave, I swear I can't breathe. Do you really care, baby? Even when I know all myself.
Tufise Eric wa mbere kuri telefone Eric Kaze.
Na marakoze.
Ni uherere he gaye.
Ndi Kigali.
Kigali wunane muri ko murabyitegurira gute?
Yego tubona ari sawa nacyo bazo ko dukoboje dukomeye. Rashimi Imana ko ishoboye kutuzoreza no mwaka wa 2018. Twatigiye kwinjira mu mwaka wa 2019 turashima Imana ko ishoboye kudutoza nk'uta tutagwaye atayibaza byo. Twatirimo twitegurira umwaka wa 2019 tukaba uje gutangira na tumeze neza dukomeye nta kibazo.
Imyiteguro urabona yatanguye ngaho mu Rwanda gahe.
Hano kubera havuye mu munsi mukuru wa Noweli. Akomeje nyine abitegura umwaka mushasha nabo barakomeje nyine bawiteguriye. Yego nta kibazo.
Yego nuko rero ugashaka kwifuriza bande uno munsi.
Yewe ndawifuriza abakuru banje bari mu Burundi. Harimo na muramwanje yitwa Abubakar Rugo. Na mushiki wanje yitwa Mani Naira. Nabo kwa mwe nawe na mama umwe yitwa wa Fureka n'uyundi yitwa wa Kana na mama wabo yitwa Sylvia yabo bose ndabifurije umwaka mushya wa 2019
urakoze cyane gose Eric nawe ngaho mu Rwanda uzogira umwaka mwiza wa 2019
urakoze nawe
It's too much, yeah. Can we go slowly? Cause I can't take it.
Kijugi ame Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni wanyu mu ntara uno munsi twashimye kuba hakanye kugira ngo mutubwire uko muri ko muri itegurira mu masaha makenya gusa 2019 tukaba turabibonye turafite kandi na Philippe Philippe Kadze
ego me asanga aya ho turi muri no nkambi tumeze neza twatomoye ngangora nimwe dufite gusa nubukene tubayemo
uhereye mu kambi ya Higafiri
yewe ndi mu nkambi y'Tanzania inkambi ya Nduta
ubu nanyo muri ko murabwitegura gute ngaho mu kambi ya Nduta Tanzania
ndasha ko twitegura gute nubukene turi mu rega ntacho dufite ningorana aho turi ningorana urazubuzima bw'inkambi ukuntu bumeze ntacyo umuntu ari bwiteguremwo nutwo twapokeye ubutumwa ariko twasoza igihe cyo kuza kurora ibintu
yego hama 2018 muri rusange byakugendekeye gute
ukuntu bwifashe ngaha aye nta umuntu nta yohava ko ngo bwifashe neza kuko ubu uye biko turiko twavugana no basa n'uburi bw'ikigandaro kuko umubyeyi n'ubusurunda aherutse kwitabira Imana
turaguhojeje no kwihangana
niko bimeze twese niyo tumiyonzi yatujamo
ego nuko rero hamaga firi ugashaka ko ijwi rya Amerika rigufasha kwifuriza ubunane banze uno munsi
asa nagomba gutasa n'ibindi n'abagenzi bari mu bigo cy'u Burundi cyane cyane umudamu ari mu bigo cy'u Burundi no kuvuga yitwa n'imana Diane uwo ni muramwanza hatahabaho nukuvuka umugore we hanze nawe nyine ari mu kizuka ahari ho turanyumva hariho mukuru wanze asigaye ari wasigaye mu muryango yitwa sinzi nka ye Bonifasi nawe ari mu kizuka nawe nyine aranyumva ahari ho hakaba habagenze hakaba aho uwo bita niki imbere Bonifasi n'umugenzi twamana kenshi akabaho uwitwa niyo nkuru Jean Claude batazira kipa nawe nyene n'umugenzi turamana igihe kirekire reka abagenzi bose tubana ababanyi bose twabana mu Burundi mu kiduka nabo nyene ndabatahe
urakoze cyane rwose ubwira umunsi mwiza
yego yego namwe murakoze
ubwira umunsi mwiza
asa nari nagerageze kwihebura ku mwengo ntiyamuhava mu nyibuka
turagerageza tubibuke aho muherereye urumva ni benshi rekora dusaba ko tubakura ariko turagerageza niyo bitakunda ko turahamagara muri kino kiganiro wanyu mu ntara reka turabwire ko mu biganiro byacu biri imbere tuza kuba hakanya kugira ngo mubandanye mutubwire uko muri ko muritegurira ubunani urakoze cyane rwose
ngombe murasize karamundo ndereye urya muntu nawe ndabako twavugana kwari byinshi nagomba kumubwira
urakoze cyane tukavuga ko ari wadusabye ko tugira inshuti yawe tuguhuza ariko ntivyakunze mbwabo tuzogerageza urakoze cyane firi ubwira umunsi mwiza
aho namwe murakoze
twese kandi ni Leonce ku murongo wa telefone Leonce Kadze
aho tsanda basuhuje cyane rwose
ni impore ndumva aho watangiye kwitegurira ubunani
umva n'isinyo zo mwihariko cyane kumva ikibuye kuvugira ku ijwi rya Amerika urumva icyago cyarabaye mu gihugu cy'u Burundi tubayeho tukayumva bivanye n'uko tutazi impamvu ariko ngiye gusuhuza noneho kwifuriza umwaka mwiza abakozi bo ku ijwi rya Amerika bose mbereye ku isoma cya Mirindi aracyariho
nyine
ndamusuhuje cyane rwose by'umwihariko yarambaye hafi muri 2015 2016 yakomeje amvugisha mba hafi mu bihe narimo bitameze neza ndamuhamagare hariho indirimbo yigeze kunyoherereza yitwa ngo Inuma yayandiwe na Kizito Mihigo nayibona azayinyoherereza kandi pe
urakoze
nomero yanje agifita nomero yanje
reka duce tukagushyiramo ako karirimbo Inuma ka Kizito dusabye Gurakoze cyane gose. Reka rero aka karirimbo inuma ka Kizito karigasabwe na Leonce kabajyohere nshuti bakunzi tukibaza ko aho muri komura sozera umwaka neza wa 2018. Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda, ikiganiro ni wanyu mu ntara. Se kandi na Emmanuel kuyundi murongo wa telefoni na wanyuma twakiriye muri kino kiganiro. Emmanuel Kaze,
murakoze kufata.
Gurakomega Emmanuel.
Gusa turabishimira cyane ino radio yanyu.
Mhm.
Noel yagiye neza cyane. Reka nifurize abantu umwaka mushya muhire.
Utubwira ninge no kurawutsinda.
Ababyeyi banje bose babyaye. Hamwe n'abasaza bose batuye mu Rwanda. Gusa rya Amerika turarikunda cyane.
Urakoze cyane kandi muzobandanye mudukunda muri 2019.
Murakoze, tuzaguma tubakunda cyane.
Urakoze cyane. Akano kuri Emmanuel duce dusozera ko ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi. Mwakoze nshuti bakunze, mwari kumwe natwe na Diane na Hazi twari kumwe kuri micro. Akoze Fatima Limasi Kalala na Ejeni Mukankusi badufashije gutunganya kino kiganiro. Imbere ko duhana gahindukira ku izina rya bagenzi banje bose ngaha Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda, tubifurize kubandanya mururanirwa ni kiganiro ca nyuma iwanyu mu ntara tubashikirije muri 2018. Twibaza ko twabashitse kunyota, tukaba tutabashitse kunyota naho muradutunga mutuburane, ariko mutwandikira ico mwifuza za COVID-19 twohindura mu kiganiro iwanyu mu ntara. Mukutwandikira biroroshe, mwandika radio yacu @gmail.com. ubutumwa rero duca tuburonka gutyo muri 2019 tukazobandanya tubashikiriza ibiganiro bibashika ku mutima. Murakoze nshuti bakunzi, muryohegwe, hama tunabifurize umwaka mwiza wa 2019. Murakoze kubana natwe muri 2018.
Namalinga mapya kila moja nampa, wananitamisifa, paswa kichwa.
nina mandinga mapya kila moja nampa wananita misifa oh paswa kicha ora no do like that.
Yep, you know me, girl. I go by the name Ali Kiba, unstoppable. Water.
Bamba, bamba, lay, lay, bamba, despacito.